Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2026 ukwezi kwindwi umwaka igenekerezo rya 2025 murambabarira umwaka w'2016 ukwezi kwindwi. Amakuru tuyatangurire ku makuru avugwa irya nino twaba teguri mu gihugu cya Sudani yo mu manuko icegera ca mbere cyo mukuru w'ico gihugu Riek Machar aragabisha Perezida Salva Kiir ko atoca kubiri n'amasezerano y'amahoro bateye ko umukono mu mwaka uheze mu kugena Taban Deng Gai mu kibanza ciwe cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu. Taban Deng Gai avugwa ko ari we agiye gusubirira Machar yari umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka muri ico gihugu. Umuvugizi wa Machar James Gadek Dake yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko kugena Gain mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu bishobora kuburizamwo umugambi w'amahoro no kuvyura izindi mvururu z'intambara. Perezida Salva Kiir yari yatanze ikiringo cy'amasaha 48 ikiringo cyarangiranye no ku munsi wa gatandatu kugira Riek Machar abe yagarutse ijuba, ariko Machar gushika ubu ntarigera aboneka ngo bamenye niyo ari. Umugwi washizweho ngo ukurikirane ishirwa mu ngiro ryayo masezerano y'amahoro warasohoye itangazo avuga ko udashikiye iyo ngingo yo gusubiriza Kiir mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu. Mu gihugu cy'Ubudagi naho abantu 10 barakomerekejwe n'igisasu cyaturitse mu gisagara cya Ansarbach kiri hafi y'igisagara cya Nuremberg. Ni igitero cyahitanye uwagiteye. Igipolisi cyo muri ako gace cyatangaje ibyo byabaye ejo ku munsi w'Imana mu masaha yo ku mugoroba. Kibaye igitero kigira kane kibaye mu gihugu cy'Ubudage mu ndwi imwe gusa, kandi kibaye mu gihe ico gihugu cyari giheruka kubura abantu 9 abantu bishwe n'umusore w'imyaka 18 mu gisagara cya Minike ku munsi wa gatanu. Iki gisasu cyo kuri uyu munsi w'Imana mu gisagara cya Ansbach cyatumye abantu barenga 2000 bari mu giteramo cy'umuziki hafi yaho baca bahakurwa ku mvo z'umutekano. Igipolisi ntikiratanga amakuru arambuye haba kuri uyo muntu yaturikije ico gisasu ndetse n'abo bantu bakomeretse. Mu gihugu cya Turukiya abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi bafadikanije n'umugambwe uza ku isonga mu itavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriye hamwe mu myiyerekano yo gushigikira demokarasi no kunegura abashatse gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo rya 15 ku kwezi kw'indwi. Iyo myiyerekano yabereye mu gisagara cya Istanbul ejo ku munsi w'Imana yari yatumwe ko n'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe witwa Republican People's Party. Abandi bagize icyo bashikiriza ni igisirikare kirwanira mu kirere cyasohoye itangazo ko kikiyoboka umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto muri icyo gihugu cya Turukiya yitwa Hulusi Akare. Ni nyuma yaho bigaragariye ko bamwe mu basirikare barwanira mu kirere bagize uruhara mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse baranagira imbohe uwo mutegetsi mukuru mu gisirikare. Muri Leta Zunze za Amerika, umugambwe w'abademokrate urugurura ikoraniro kaminuza kuri uyu munsi wa mbere tariki 25 z'ukwezi kw'indwi mu gisagara cya Philadelphia ni muri leta ya Pennsylvania. Ikoraniro ahanini rigamije kwemeza Hillary Clinton nk'umukandida azohiganwa na Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11. Ariko imbere y'uko iryo koraniro ritangura, Debbie Wasserman Schultz arongoye umugambwe w'abademokrate ahejeje gutangaza ko atanze imihoho. Mu kanya naganiriye na mugenzi wacu Thomas Kambinindi yagiye gukurikirana iryo koraniro kaminuza muri ico gisagara cya Philadelphia ahatangura atubwira imvo yatumye uwo mutegetsi muri uyo mugambwe atanga imihoho.
Uyu mutegetsi atanze imihoho kubera ko basanze mu ishyaka harimo amariganya mu gihe cy'amatora y'amajonjora. Abayobozi b'ishyaka basaga naho babereye Hillary Clinton, byagaragaye mu baruwa bandikiranye ya email yashyizwe ku gasozi na cya kinyamakuru cyitwa WikiLeaks. Noneho abantu baravuga bati uyu muntu akwiye kwegura kubera ko abogamye. Niyo mpamvu rero uwo mutegarugori yeguye.
Nta ngaruka mbi bizohava bitera cyangwa bitera muri uyo mugambwe, cyane cyane ku igenwa rya Hillary Clinton.
Bose abateraniye hano Philadelphia baravuga bati iki gihu ntabwo gikwiye kudutandukanya, ntabwo gikwiye kuduteranya, dukwiye gushyira imbere umugambi umwe, tugashyira hamwe tugatsinda amatora yo mu kwa 11.
Ntacyo bishobora guhindura kuri Bernie Sanders, jambo ashobora gushikiriza ashuvuga yuko bamurenganije bigashobora gutuma n'irikoraniro rishobora no kutamera neza.
Bernie Sanders ni umwe mu bantu bakomeye uteganijwe kuvuga ijambo, biteganijwe ko avuga ijambo uyu munsi we na Madame Obama. Turaza kubireba muri uyu mugoroba. Ibyo aribyo byose abantu bamushyigikiye bo mu ishyaka batangiye gukora imyigaragambyo bamagana uko kubogama kwa bamwe nyine mu bategetsi b'ishyaka. Ariko rero ahanini urareba ugasanga ishyaka bose bafite akayihayiho yuko iguma hamwe, kubera ko ari Bill Clinton uzavuga ijambo, ari Chelsea Clinton umukobwa wa Hillary Clinton uzavuga ijambo, ari Perezida Obama, ari Madame Obama, ari n'abandi bantu bakomeye nka Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Bose bagamije yuko ishyaka ryunga ubumwe, ntabwo bari bwemere yuko ishyaka ricikamo ibice.
Yari Thomas Kamirindi twavuganye kuri telefone. Ni ikoraniro tuzobandanya tuba kurikiranira hafi igihe cyose rizomara.
Urakoze Alois ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya w'amakuru yo mu karere. Tuhere mu Burundi, aho abana batandatu bahora bapfungiwe mu Rumonge bagirizwa gusibanganya amafoto ya Perezida Pierre Nkurunziza, barekuwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba iryo rekurwa ryabaye inyuma yaho inama nshingamateka isabiye ko abana bose bapfunzwe kuri iyo dosiye bogirirwa ikigongwe. Runari rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB rurashima iyo ngingo, rusaba ko n'abandi bana borekurwa. Umukuru wa FENADEB Jacques Bigirimana yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Twebwe icyo inama nshingamateka yasabiye abana twavyakiriye neza cyane. Ubwa mbere bwo bakoze igikorwa bategerezwa gukora kuko batowe n'abanyagihugu, kandi abo bana bari mu banyagihugu b'Abarundi. Ni ukuvuga mu Gifaransa ni bimwe bita rodovabilite. Abashingamateka nabo baba bafise ibyo bategerezwa gukorera ababatoye, bakanababwira icyo bariko barakora. Rero kuba barasabiye ikigongo abana, kuba barakoze amatohoza bakabona yuko bikwiriye ko bosabira ikigongwe abana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu, by'ukuri n'igikorwa cerekana ko nabo bashize imbere ineza y'abana, bashize imbere guharira hanyuma guhana bikazoza mu nyuma abana babanje guhanungwa. Rero ico ni kintu twashimye cyane mu mashirahamwe, kandi nivyo twamye dusaba. Hanyuma ikindi naco nuko abashinga amateka kuba barasavye kwa abana bogirirwa ikigongwe no kubera ko baba babonaye ko ari intambwe ya mbere, ubundi bo bafise n'ububasha bahabwa n'amategeko. Igihe ivyo bitaba bibaye bashobora guhamagara umuntu wo muri leta bajejwe ico kibazo akaza kwisigura imbere yabo igituma canke ingene ariko arajera ico kibazo. Rero twibaza yuko iyo ntambwe ya kabiri itazorinda gushikwako, ahubwo ko abajejwe ico kibazo bazotanga ikigongwe kuri abo bana, hanyuma guke ico kibazo kikava mu nzira burundu, tugaronka n'umwanya cyane, tugafata umwanya rero mwiza cyane wo guhanurana n'abana, tukibukanya ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe, tukibukanya uburenganzira bafise n'ivyo nabo bategerezwa gukora, gukorera igihugu, gukorera abavyeyi, gukorera societe, gukorera nabo bangana, ivyo twita le devoir. Kuko abana barafise ama droit ariko barafise n'ama devoir. Rero inyuma y'uru rugamba tuzotangura ubwo rundi rugamba gwo kwibutsa abana ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe
mwebwe muri FNADEB mugira muti nabana bagisigaye bafunzwe barakwiye kurekurwa
nico tuvuga kuko nta gituma na kimwe abana 11 bagisigaye no kuvuga ndwe ibimoramvya na bane bo mucankuzo boguma bafunzwe mu gihe iki kibazo camaze kuba ikibazo cafashwe mu minwe na leta y'u Burundi kandi igashikiriza ihagaze ikavuga itabana nibasubire ku ishuri bitorega umuti ku ishuri mu gihe hari bice byinshi abavyeyi bagiye hamwe bavugana n'abarongoye amashuri ingene batorera umuti ico kibazo hanotanga nk'akarorero mu ruziba abavyeyi bagiye hamwe n'abayobozi baravuga ati ivyo bitabo tuzobiri hahanyuma duhanura abana bacu ntibaze basubire igitega abana barenga 336 vyagenze uko nyene abavyeyi bavuze bati ntimutwirukanira abana nimutureke tubibakosore tubaganirize tubabwire tuti nyabuna hariho ibi ivyemewe n'ibitemewe hanyuma ivyo bitabo tubirihe abana basubira ku ishuri rero nta kintu na kimwe umunsi cosigura igituma abandi bana bagirizwa ikosa rimwe n'iryabo barekuwe baguma bafunzwe ibubanza hafunguwe batanu mu ruyigi arafungurwa indwi imuyinga barafungurwa ikaruzi barafungurwa mu rumonge baraye bafunguwe turizera rero yuko nabo 11 nabo bagiye gufungurwa kugira ngo dutangure ico gikorwa ca kabiri co guhimiriza abana tubibutsa ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe
muvuze ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe nk'abajejwa gataka abana abana hari ikosa bakoze
twebwe twamye tubivuga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa ivyo turavyemanga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa ariko ico tutahurije ko nabari ko bajera ico kibazo ni kubabikoze kuko gushika uyu munsi nta kintu na kimwe cemeza yuko abafashwa ari bo bakoze ico caha rero ivyo bintu bibiri biratandukanye kuvuga uwakoze icaha n'icaha cakozwe ntibisa twebwe icaha cakozwe n'icaha nahito bayi foto y'umukuru w'igihugu ikaba ifoto y'umuvyeyi w'umwana umwana ugasanga yayisize kwirangi ugasanga umwana yayitobaguye n'ikaramu riba rikosa nitaba ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo c'ishure umwana azi yuko mu mwaka uza kizokwigiramwo ubundi nikosa rero kuvuga yuko atakosa riba ryarakozwe by'ukuri twoba twihenze nico gituma twemeza yuko ivyakozwe nikosa ariko ababikoze nibo gushikiye isaha tutemeza yuko ari bajya bafashwe bashobora kuba bari mu bahunze igihugu bashobora kuba ari mu barezi bavuga ati reka duteranye abavyeyi n'abana na leta basigarana ibibazo bashobora kuba wanashaka n'abanyepolitike kuko n'ikibazo abanyepolitike bari kungukiramo cyane iyo gikomera kikaba ikibazo c'igihugu
kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abademokrate rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ururimi rw'icyongereza ruri mu ntambamyi zabangamiye cyane abana b'abarundi biga mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ishure rya Rusumo High School, abana bavuye mu ikambi ya Mahama baremeza ko mu ntango cyari kibazo, ariko muri kino gihe ngo cyaratorewe umuti, bariga nk'abandi bakanagwanira ibibanza bya mbere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Kirehe High School ni ishuri ryisumbuye riherereye mu karere ka Kirehe, rikaba ryatangiye gukora mu mwaka w'2000. Muri kino gihe rikaba rigeze ku banyeshuri 1,290 nk'uko menyeshwa n'umuyobozi waryo. Iryo shuri ni rimwe mu mashuri yo mu Rwanda yakiriye mu ndaro abana b'abarundi bahungiye mu kambi ya Mahama babifashijwemo n'ikigo Maison Shalom. Nduwayo Boniface, umwe mu bana 43 b'abarundi biga kuri iryo shuri, amenyesha ko mu ntango bitari byoroshe ariko ubuko byose bigenda neza.
Tugihashika ntitwabona ntangorane twahuye kuko bivanye nuko tutari tumenyeranye, wasanga nko mu kigo wasanga aho duhagaze turi twenye turi 40 na babiri uko twaje kw'iki kigo, bigatuma rero kugira ngo be waronka nk'umugenzi ukora ko research mu bintu bijyanye n'ibyigwa bikakugora ariko ko twagiye tuhamara igihe niho twagiye turonkamo bagenzi bakadufasha no kwinjira muri systeme nshasha
Musi Frederic Arongo yabandi kuri iryo shuri bita doyen arashima cyane ingene uno munsi babanye nabo banyeshuri muri icyo kigo kirazira gukoresha ijambo impunzi kuko banka ko Jehova ari bakomeretsa bakibuka icyatumye bahunga
ikintu cy'ambere twabanje kubumvikanisha ndetse no kwirinda n'ukwirinda kubita impunzi kuko iyo tuza kubita impunzi twari ko tusa nk'aho tubahaye akato ariko twirinze kubita impunzi kuko twareho tuzi ko ngo atari umuco nyarwanda. Mbere na mbere twese tubashakaho ubucuti kugira ngo twumve n'amakuru y'iwabo uburyo bimeze tubabe hafi mu bibazo byabo urugero wenda yaba ari ufite ikibazo gishobora kumutera stress kigatuma amasomo yatakugenda neza.
Umuyobozi wa Rusumo High School Mukunzi Emil amenyesha ko kugira bashike kuri uwo mubano mwiza bitizanye imbere yuko bakira abo bana babanje kubasigurira amategeko agenga iryo shuri banabasigurira cyane cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda kandi uno munsi uwo muyobozi amenyesha ko ashima ingene abo bana bavuye imahama bigenza
kuba baje turabakira ariko bagerageza kuba umuco nyarwanda ukuteye kuko umuco wa kinyarwanda ushobora kuba utandukanye wenda n'u Burundi ndetse tunaganiriza n'abana basanzwe bagenzi bacu basanzwe biga muri iki kigo nabe turabaganiriza tubabwira ko bagomba kumenya uburyo babafata nk'abashyitsi bakabinjiza muri sosiyete nyarwanda bakabafasha ndetse niwe yabona wenda ukoze bitandukanye n'ibyo akaba yamwihanganira ahubwo akamwereka iki cyakoze atari ko gikorwa ahubwo hacyagombye gukorwa kugeza igihe kizagira nabo tukabona tugakora management ya discipline yabo nabagiye nk'uko n'abandi bana dusanzwe turera tuyimanaginga tubona twebwe barinjiye muri sosiyete nta kibazo bafite ugeze mu kigo ntibabatandukanye n'abandi ona ko ari nk'abanyeshuri basanzwe biga hangaha nta kibazo
mu gihe rero akaruhuko kagiye gutangura Mukunzi Emil amenyesha ko abo bana bazoca baje kuruhukira mikambi ya mahama abanyeshuri ariko bobo bamenyesha ko ako karuhuko kazotuma basubira inyuma kuko ubuzima bwo mu nkambi butoroshe na cyane cyane ku bana baba batari kumwe n'abavyeyi babo Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri ko mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro cinkino. Mukiganiro cinkino menyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira kugene abanonotsi b'u Rwanda bariko bitegurira inkino mpuzamakungu za Olympic za Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil zimirije.
Hasigaye iminsi 11 gusa kugira ngo mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil hatangire imikino Olympic y'uyu mwaka 2016. Dukomeje gahunda yacu yo kubagezaho uko imyiteguro imeze ku bakinnyi b'u Rwanda. Elia Mandarora uzabayoboye intumwa z'u Rwanda aradusobanurira ibirebana n'abazahatana mu kino wo gusiganwa ku magare
muri cyclisme Natani Byukusenge afite imyaka 35 mu 32 mu rwego rw'isi yamaze ukwezi mu Bubiligi yakora competition zitandukanye yagarutse mu Rwanda ikiza nuko ari gukora sirikuwi ingana kandi ijya gusa niyo muri Brazil azakora Adrien Niyonshuti we yabaye qualifié ntabwo ari invitation muri road cycling bakarifia igihugu uwatumye tubona qualification yari hadi janvier federation abatekinisiye ba federation basanze Adrien ari we wajyayo kubera yuko mu magare ushobora kuba uri mwiza ahamanuka undi ari mwiza ahazamuka ushobora kuba uri mwiza ahatambika undi ari mwiza ahameze gutya epwi ushobora kuba uri mwiza uyu munsi ariko nyuma y'amezi atatu utari we mwiza barasanze Adrien hari yuko hameze imiterere ye kuko twabahaye siri kwibaza akora n'imbaraga afite ubari n'ahantu ari gukorera imyitozo muri dimension data ari gukwiriye kujya muri Jeux Olympiques arepresenta igihugu ariko ni kavi ndagira mbabwire yuko Adrien Niyonshuti ari nawe za capitaine wa team Rwanda Tourism kandi mu by'ukuri turebye imyitozo ye turebye uko afite experience na capacité ya communication tubona ari we waba capitaine wa team Rwanda Tourism
Urwanda rwa Ministeri ya Siporo n'Umuco ngo abakinnyi bazahagararira u Rwanda barabikwiye kuko babonye uburenganzira binyuze mu nzira nyazo. Uyu ni Emmanuel Bugingo, umuyobozi wa Siporo muri Ministeri ya Siporo n'Umuco.
Kuvuga rero ko abo dufite aribo babashije kugenda, navuga ko aribo babashije kwigaragaza, kuko umukinnyi wese uri ku rwego rwiza yahawe amahirwe yo kujya mu marushanwa ashobora kumukarifi. Aha rero si ikindi kigenderwaho ni qualification, si choix yacu. So guhitamo kwacu utuvuge ngo twarebye iriya discipline iriya turayireka twarebye iriya turamureka abafite performance nziza bose barafashijwe wabonye qualification wabonye minima yakomeje gufashwa nuko mwumvise hari abari itene nuko mwumvise hari abavuye mu Burundi n'indi myiteguro izakomeza gukorerwa hose twagiye tubafasha
umuyobozi wa komite olimpike y'u Rwanda Robert Bayigamba arashimira amashyirahamwe y'imikino yashoboye gufasha abakinnyi gutsindira kujya mu mikino olimpike
nkagira ngo nshimire n'amafederasiyo kuko dusa nkaho dufata imbuto zaturutse mu mafederasiyo kuko nibo bategura abakinnyi hanyuma tukageza kujya ibyo tufatanya federasiyo ya atletisme imaze kudukarifiye abantu bane bwa mbere mu mateka noneho na federasiyo ya cyclisme mu magare dufite babiri bari karifiye mu mikino olimpike ushize yari umwe ubwo turizera ko n'amaprogramu ariho tuzagiye n'abandi nabo mu gihe kizaza
amakuru amaze kujya hagaragara ku munota wa nyuma nuko ari umwe mu bakinnyi wagombaga kuzaseruka mu gusiganwa ku maguru wamaze gukurwa ku rutonde na komite olimpike mpuzamahanga uwo ni Jean Baptiste Simukeka wari mu bagombaga kuzahatana muri marathon impamvu nyamukuru yatumye Jean Baptiste Simukeka asezererwa ngo nuko irushanwa yaboneyemo uburenganzira ritemewe na komite olimpike ku rwego rw'isi Iri siganwa ryari ryabereye ahitwa Reggio Emilia mu Butaliyani mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimvira bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kugwanya igiturire ni umugambi ukomeye wa demokarasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byavuzwe n'icyegera cya sekreteri wa Leta ashinzwe kuraba iby'ibiyayuramutwe ku rwego mpuzamakungu William Brownfield. Amerika iri gukora ibishobotse kugira itanga akarorero muri urwo rugamba mu guhakanira kwinjira muri Amerika abayobozi b'ibihugu by'amakungu baregwa kujya ibiturire. Birimo kandi akigoro ko gukurikirana abatanga ibiturire cyo kimwe n'amafaranga yinjiye mu kigega aciye mu buryo budasobanutse yaba muri Amerika canke mu bindi bihugu byo ku isi. Kuva mu mwaka w'2004 ubushikiranganje bw'ubutungane bwarafashe amafaranga yari yanyurujwe agera ku miliyoni 143 z'amadolari. Ubu bushikiranganje buri mu matati y'amafaranga yibwe arenga muri yari y'amadolari. Muri iyi myaka ya nyuma ubushikiranganje bugezwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwariyemeje kubandanya igikorwa cyo kugwanya igiturire. Ibyo bubikora bubikishije mu mugambi ujejwe kugwanya ibiyayuramutwe no kubahiriza amategeko yenele mu mfunyapfunyo. Uwo mugambi ujejwe gutunganya ibikorwa byo kugwanya igiturire ku isi. Mu gihugu cya Ukraine uwo mugambi warafashije ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gutanga ubuzi kubahoza ari abasirikare no mu guha inyigisho abapolisi bashasha bagera ku 700,000. Ubu abanyagihugu ba Ukraine barashimishwa n'icyo gipolisi. Mu gihugu cya Guatemala muri Amerika yo mu bumanuko naho nyene harabaye intambwe itari nto mu mwaka w'2015 n'uw'2016. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ya mbere mu gufashisha amafaranga Guatemala kuva mu mwaka w'2008. Abakozi mu gisata cy'amakori no mu nzego zitandukanye hamwe n'abakoresha ibiturire barafashwe na leta. Umwe mu bazwi cyane ni Otto Perez Molina yahoze atwara Guatemala yatanze imihoho mu mwaka uheze inyuma yo kumugira ko amatohoza mu mwaka yaciye afungwa. Gukinga no kugwanya igiturire ni igikorwa cy'umunyagihugu wese. Ni muri iyo ntumbero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kirafasha igihugu cya Mexique mu gukomeza ingufu z'abamenyesha makuru amashira hamwe adahara nilivichichara vida politike, hamwe na wanyagihugu kugira wamenye kuchungera ibyo leta yabo ikora. William Brownfield, icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko kugwanya igiturire ari urugamba rwo kugwanira gateka. Avuga kandi ko ugo rugamba rukoregwa hagati mu gihugu no hanze yacu kugira dukingira ubutunzi bwacu, umutekano hamwe na kazoza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Alois Bigirimana asubira twibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushikirije. Alois,
rakoze Fidele amakuru twabashikirije muri Amerika. Umugambwe wa Demokrate urugurura ikoraniro kaminuza kuri uyu munsi wa mbere tariki 25 z'ukwezi kw'indwi ni mu gisagara cya Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Ikoraniro ahanini rigamije kwemeza Hillary Clinton nk'umukandida azohiganwa na Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 12. Ariko imbere yuko iryo koraniro ritangura, Debbie Wasserman Schultz niwe arongoye umugambwe w'abademokrate ahejeje gutangaza ko atanze imihoho. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cya Sudani y'ubumanuko Riek Machar aragabisha aba perezida Salva Kiir ko atacho atoca kubiri murambabarira n'amasezerano y'amahoro bateye ko umukono mu mwaka uheze mu kugena Taban Deng Gai ngo abe icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni kuvuga amusubirire Taban Deng Gai havugwa ko ari we agiye gusubirira Machar yari umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka muri ico gihugu. Perezida Salva Kiir yari yatanze ikiringo cy'amasaha 48 carangiye no ku munsi wa gatandatu kugira Riek Machar abe yagarutse ijuba. Ariko Machar gushika ubu ntarigera aboneka canke ngo bamenye irengero ryiwe. Mu gihugu c'Ubudagi naho abantu 10 barakomerekejwe n'igisasu caturitse mu gisagara cya Ansbach ni kiri hafi gisagara cya Nuremberg. Igitero cyahitanye n'uwagiteye. Igipolisi cyatangaje ibyo ejo ku munsi w'Imana mu masaha yo kumugoroba. Kibaye igitero kigira kane kibaye mu Budage mu ndwi imwe gusa, kandi kibaye mu gihe ico gihugu cari giheruka kubura abandi bantu 9 bishwe n'umusore w'imyaka 18 mu gisagara ca Munich ku munsi wa gatanu. Muri Turukiya naho abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi bafadikanije n'umugambwe uza kwisonga mu itavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriye hamwe mu myerekano yo gushigikira demokarasi no kunegura abashatse gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo rya 15 ryo ku kwezi kw'indwi. Iyo myerekano yabereye mu gisagara cya Istanbul ejo ku munsi w'Imana. Komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique yaretse gufatira ibihano bibuza abanonotsi bose b'u Burusiya kwitabira inkino za Olympique zizoba mu kwezi kuza ku murwa mukuru wa Brazil Rio de Janeiro. Ico kigo cyaciye gisaba komite Olympique gutaha gufata ingingo ibuza abanonotsi bose b'u Burusiya hamwe n'abategetsi babo kutitabira izo nkino zimirije muri ico gihugu cya Brazil.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tukaba tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.